Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye butandukana ni Thomas Kamilindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Fidele Niyongabo.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuri yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tubahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Joe Biden avuga ko gushyiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe bya none. Ibyo yabitangaje mu gisagara cya Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku Banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikira ko cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya Perezida. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ivyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguzamateka. Ku ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro bwo kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi biciye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump, avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka w'2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF, Arietta Ford, afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri ine. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe nk'uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishyirahamwe UNICEF. Ford yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishyirahamwe UNICEF mu mwaka w'2018 azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishinzwe mu mwaka w'1946 ishyirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi indwi bose Abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Ford ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye byo ku isi. Yatanze akarorero ku ruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Farhan Haq avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Fore UNICEF muri iki gihe ari ishyirahamwe rikorana n'amashyirahamwe atari make yaba aya Leta cyangwa yikorera ku giti cyayo ku byerekeye gushyikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe, abandi 1,234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Mu itangazo ku munsi wa kabiri mu ijoro, igipolisi cyatangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamangazini yasahugwa. Kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu 27 bapfuye mu ntara ya KwaZulu-Natal hamwe n'abandi 45 mu ntara ya Gauteng. Umuntu aresa bapfuye bahonyanzwe igipolisi kiriko kiratohoza abo bisa n'uko bapfuye barashwe. Ingingo yo kurungika abasirikare 2,500 gufasha igipolisi ntibyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje. Kwindi nkuru yerekeye Afrika, Matata Ponyo Mapon yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yarungikiye umutahe wo kumuhagarika ku vyaha vya ruswa yagirizwa. Uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, abashikiriza amanza muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo basohoye umutahe wo kumuhagarika ku vyaha yagirizwa ko yanyuruje $140,000 y'amadolari y'amafaranga y'igihugu. Matata yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Perezida Joseph Kabila kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2016. Yagirijwe ibyaha bya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na Perezida Felix Tshisekedi bagize amatohoza ku kugenera Leta y'imbere yaho yitwaye. Matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze, avuga ko ibyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza. Turangirize kuri Zimbabwe, aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira ikiza cha COVID-19 abanyagihugu umuriyoni gikoresheje injanjo mu ndwi zibiri ziri imbere. Iyo nkuru yatangajwe na Perezida Emmerson Mnangagwa ku munsi wa kabiri n'igihe yongereza ikiringo c'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi 14. Mu gihe ibitigiri by'abapfa n'abandura umugera wa COVID-19 biriko bitera byiyongera, Mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya COVID-19 zirimwo umukwabu.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu Burundi banki nkuru y'igihugu BRD yaciye amafaranga y'amahanga mu bucuruzi n'imishahara.
Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa bita BIF.
Uyu ni Diane Jocelyne Bizimana umuvugizi wa BRB. Hagataho ejo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari mu ruzinduko ikinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uruzinduko asoza uyu munsi. Radio yanyu Ijwi rya Amerika ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda irizihiza yubire y'imyaka 25 muri iki cyumweru. Muri aya makuru turumva ibyo abakunzi bayo bayivugaho. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu ikinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na ministre wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe imiryango yo mu karere Didier Mazenga Mukanzu na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ambassadeur Albert Shingiro. Tujye mu Burundi, banki nkuru y'igihugu BRB yaraye itangaje icyemezo cyayo yafashe ko kuva ubu nta muntu ishyira hamwe cyangwa ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilika Neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ibankuru ya leta ya Burundi BRB menyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mva makungu mu gihugu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa amenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, isigura ko abantu barihisha ku bidandaza waca nk'akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mva makungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe. Niko kwibutsa ko mu gihugu hagati yatarindi faranga na rimwe ryemewe gukoreshwa atari amarundi. Diane Jocelyne Bizimana twari gisata cyo kumenyesha makuru muri BRB niwe yasomye tangazo.
Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa bita BIF mu mfunyafunyo igifaransa. Ibikogwa hamwe n'amasezerano byerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga cy'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi.
Iyindi ngingo yafashwe n'uko atamuntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mvamakungu n'ubwo yoba ari umunyamahanga, naho amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera.
Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi.
Ingingo ikurikira yo kwaka impusha amazu akora ucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze. Icyo gikorwa ikaba cyeguriwe amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora ucuruzwa gukurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu babikora badafite urusha rwa BRB. Ibi Gabriel Fusiri yarongoye ishyirahamwe Orikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva. Kubwira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza, Rufyara afite impanuro atanga.
Twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politiki mu nzira zimwe zizanwa amafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitanye ubucuti n'u Burundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ama ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka ivyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe kigira kabiri ni tourisme no kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibisho boka nibikunde kigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibivyikawa icayi butare nibindi ivyo byose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari bereye rugukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye ivyo rero numunsi navyo ne hari kibazo ntibishoboka tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro naye handi ho nitwibaza yuko izingingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu gakorana cyane
kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe kwa 15 ukwezi kwa kabiri 2022 abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazoba telefona bakarindira amaso bagahera mu nzira igitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu byo gutunza amenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura dandaza abanywanyi bayo babazanye kandi nabo bayaronderera ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu gihe radio ijwi rya Amerika ishami ry'ikinyarwanda yizihiza yubire y'imyaka 25 imaze ivutse abarundi b'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baba hanze y'igihugu cyabo barashima ko ijwi rya Amerika yabahaye umwanya baganiriye na mugenzi wacu Desire Hatungimana
Emmanuel Nkingurutse umunyepolitike yahoza n'umukenguza amateka mugambwe iprona arashima ikibanzi yo radio idahengeshanya kubaha amenyesha ko atakindi yo kwipfuriza abakozi b'iyo radio atari gutera imbere nk'umuzinga
ico shima kwijwe rya Amerika nuko ibiganiro bimeze neza igihe cyose kuva mu gitondo cya kare gushika ku mugoroba w'ijoro nukuvuga yuko umuntu ataronsa akanya gukurikira isaha cyangwa umwanya n'uyu ashobora kugenda akabisanga kandi no kumbuga ngurukana bumenyi akabisangaho akavyumviriza usanga ivyo biganiro bikora kubibazo byose ibibazo byose ugasanga nta kibazo na kimwe kigaragaza muri aka karere mbere no ku isi kitakozwe ku kitatanzwe ko inkuru ejwe rya Amerika n'ukuri iratanga makuru ashika kunyota mu mwanya mwiza kandi amakuru y'ukuri inyito mwayise yitwa radio yacu koko ni radio yacu twebwe tuyumviriza ni radio y'abanyagihugu
na Emmanuel Nderimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha bw'abanyapolitike b'abarundi batavuga rumwe na leta arashima makuru adahengamye iyo radio bashikiriza
muradushikiriza makuru yiwacu mu Burundi yo turi mu buhungiro rero tukaronka radio zitubwira idonido ziriko zirabera mu birabera mu gihugu kiba ari kintu ciza cane ni radio itumenyesha nibiriko biraba mu karere mu bihugu bibanye by'u Burundi naho umuntu ataba ariyo n'ukuri aramenya neza ibiriko birakorwa hijya no hino mu karere no mu gihugu wacu natwe turi mu buhungiro tutavuga rimwe rumwe na leta y'u Burundi n'ukuri turashima mwaraduhaye ijambo akatari gake burya aho amaso y'umuntu atari kugira ngo yibonere ibiriko biraba ariko umwe mukaba muhari amatwi akavyumva n'ukuri turabikenguruka
nabo mashini hamwe aranira gataka kazina muntu barashima ibikorwa vya radio ijwi rya Amerika Marie Louise bari cakarongo y'umuhari w'abakenyezi n'amahoro amenyesha ko ashima cyane kibanze yo radio yahaye abakenyezi
icambere dushima nuko iyo radio yegereje makuru abanyagihugu bacu bavuga izo ndimi icakabiri naco twebwe umuhari n'amahoro dushima nuko radio ijwi rya Amerika ihi kibanza ciza abakenyezi mu gushikiriza makuru aberekeye ikaduha ni jambo tukavuga kubiraba agateka n'ubuzima bw'abakenyezi tukanavuga no kubiraba ibihugu byacu n'akarere muri rusange. Turashima rero ikibanza n'agaciro iyo radio iha abakenyezi. Ica gatatu dushima naco nyene n'amakuru atomoye kandi atohojwe radio Ijwi rya Amerika iduha.
Mishirahamwe riharanira ubuntu n'iterambere Focode bamenyesha ko bashima uko iyo radio Ijwi rya Amerika idatoranya mu gutanga ijambo. Bishikirizwa na Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe.
Turamaze kumva ku biganiro bica ku radio Ijwi rya Amerika, bavuga ibijanye n'ubuzima bwa politike, ibijanye n'ingene abanyagihugu babayeho, ibijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu. Ico ni kintu gihambaye, bituma umuntu wese ashobora kwisangamwo mu biganiro bishikirizwa niyo radio.
Jean-Claude Ntiburumunsi wo mwishira hamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi nawe nyene arashima cyane ukuntu iyo radio ibafasha kumenya ibibera iwabo.
Turabashimiye cyane ku bikorwa mukora, ku makuru muduha, eka mbere n'ibiganiro byiza bidufasha kumenya ibiba ku isi, ibiba mu karere, eka n'ibiba mu Burundi bwacu. Icyo nosaba rero nuko mwobananya mukora mukagwiza ibiganiro cyane cyane mu rurimi rwacu rw'Ikirundi, ibiganiro biraba igihugu cyacu cy'u Burundi, nivyo nofugira ko cyane. Muduhe inkuru zitomoye, inkuru zo hirya no hino no ku bantu babatabitwa ko batariko bavuga rumwe mu gihugu ku byerekeye ubuzima bw'igihugu batabibona cyo kimwe, kugira ngo umunyagihugu atomokegwe abone uvuga ukuri, abone n'uri karabesha.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Isabukuru y'imyaka 25 ya radio Ijwi rya Amerika Ikirundi n'Ikinyarwanda. Umukunzi wayo witwa Ntaganzwa Edouard w'imyaka 61 y'amavuko yahoze atuye mu murenge wa Kimihurura i Kigali aza gufungirwa ibya genocide mu 1994. Yafunguwe nyuma y'imyaka 9 mu 2003. Ubu atuye mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho leta yamwubakiye nk'umuntu utishoboye. Akora irondo ry'umwuga. Avuga ko yatangiye kumva Ijwi rya Amerika akiri muri gereza nkuru y'i Kigali yahoze yitwa 1930. Yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Maze kugera muri gereza 1930, Ijwi rya Amerika nkajya numva umunyamakuru ngo witwa Asumta Kaboyi. Nkumva Kamirindi Thomas mukankoso nanubu baracyavuga aba Ijwi rya Amerika rikaduhumuriza. Aho twari turi muri gereza twari dufite mikoro zesitaye mu rupangu iburyo n'ibumoso, agashyiraho amakuru abanyepolitiki twari dufunganye bakumva amaradiyo yose impande zose z'igihugu, kubera ko mikoro zari zesitaye gutya ku rupangu ahantu hose. Twayumvaga cyane saa 11 za mu gitondo hafi aho ngaho. Nibwo nakundaga kumva.
Ni ibihe biganiro mwakundaga?
Icyo nibuka ni uko mu Ijwi ryawe haravugaga uti gacaca zigiye gutangira, abari batuye igikomero, abari batuye Kigali ngari mugiye gusubira iwanyu, mwicare hamwe nk'uko mwari mutuye, muganire, muvuge neza wishe kanaka. Noneho tukajya dukora gacaca uko twari dutuye nk'amaserire nk'umudugudu uko twabagaho mbere.
Kera gihe cyo muri gereza uyu munsi abasifungwe ko babanaga n'abantu abamwabanagayo bakubwiye ko bacyumva Ijwi rya Amerika?
N'abasigaye mwe bararyumva amaradiyo arimo, ndetse n'ubungubu ndasuhuza Mwimana Faust uri impamvu ndizera ko niyumva azumva ko namushuhuje niwe wari inshuti yanjye magara nubwo yari yasigayemo. Ejo bundi Venice hari umwana wo mu majyepfo Nyanza, kubera nkwereka ukuntu numva ibiganiro wabonanye na nyina wo mu Bugesera w'i Nyanza, umwana yarishimye bitewe nande n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika narishimira mfite n'ububasha n'ubushobozi, umva nta kintu keretse mbahaye.
Wavuye muri gereza rero sibyo, uraza ujya hanze, noneho ubasha kuryumva uri hanze. Hanze ni igiki wishimiye Ijwi rya Amerika ryakugejejeho?
Amakuru nkunda ndi hanze, nkunda kumva ibiganiro by'abasigaye inyuma cyangwa babandi bari mu ishyamba rya Kongo, sibyo? Venusiti yavuga Mukankosi yavuga bambyumva ababuza babo jewe rwose mbwirire Venusiti ndashakisha murumuna wanjye data yamwise Joseph Sibomana ngo ari muri Tanzania hari mushiki wanjye yitwa Musabye Imana niko yagiye yitwa ngo ari mu Burusiya nanjye mbwirira Venusiti anshakishirize Bizimana Yosefu uri muri Tanzania anshakishirize Musabye Imana ngo uri mu Burusiya ni muri cyo nashimira ijwi rya Amerika riduhuza nabo twaburanye reka duhuza nabacu
urababwiye ko watangiye kuyumva byagushimishije none icyo wifuza ko yagukorera radijwi rya Amerika uvuga noneho imyaka isigaye tukiyumvamo twifuza ko programu zagenda gukena n'izi ushaka
igitekerezo cy'ijwi rya Amerika kugira ngo rishobore kugera no ku baturage bo hasi abanyamakuru nibamanuke baze gutara makuru sibyo mu giturage nuhura n'abaturage baguha makuru mu murenge mu kagari ijwi rya Amerika nibwo rizatsinda nubundi ryaratsinze rega ariko ni mumanuka mukagera hasi mu midugudu ukamenya umugabo warayurwanye n'umugore ukamenya abarayo bicanye wenda tureke mu midugudu mugere muri buri murenge hari ibyo mutamenya biba byabereye hasi uhamagare abaturage batikanga muganire baguha makuru mu midugudu buryo haberamo byinshi isabukuru nziza abo bose ndamanitse amaboko mbifurije isabukuru nziza y'igihe twatangiriye kumva ijwi rya Amerika
noneho tujye muri sport mu irushanwa ry'amajonjora rya basketball ribera i Kigali hagati y'amakipe yo mu karere k'imikino ka gatanu ka Afurika mu rwego rw'abagore Misiri yarayitsinze u Rwanda umunyamakuru wacu wa sport mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda araduye inkuru
Muri basketball mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu y'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika byatangiye kuwa mbere y'iki cyumweru muri Kigali Arena i Remera nyuma yo gutangira neza itsinda ikipe y'igihugu ya Kenya ikipe y'u Rwanda ntabwo yashoboye kurusyaho mu mukino wayo wa kabiri wabaye kuri wa kabiri abakobwa b'umutoza Cheikh Sarr w'umunyasenegali bananiwe gutsinda ikipe ya Misiri umukino watangiye isaa 12 z'umugoroba u Rwanda rwari rwatangiye neza kuko rwari ruri imbere mu manota mu duce tubiri twa mbere tw'umukino mu gace ka kane ari nako ka nyuma abanyamisiri kazi bavumbukanye impambara umukino urangira batsinze abanyarwanda kazi amanota 71 kuri 59 Thierry Henderson usanzwe akinira ikipe ya Phoenix Constantine muri Romania ntako atari yagizewe na bagenzi be ariko bakubita ibipfukamiro hasi imbere ya Misiri ifite abakinnyi b'intyoza barimo Amer Hagar Soraya De Gaidi Merar Abdelgawadi n'abandi muundi mukino wabaye kuri wa kabiri wari watangiye saa 9 z'igicamunsi ikipe y'igihugu ya Kenya yatsinze Sudan y'Epfo amanota 66 kuri 48 nyuma yo gutsindwa umukino wayo wa kabiri Sudan Niyepfo y'umutoza Lindsay Harding itangiye kugaragara nkaho ariyo nsina ngufi muri aya makipe ane arimo guhatana muri rushanwa rya Zone 5 umukinnyi Georgia Adiambo umwe mu bigaragaje cyane ku ruhande rw'ikipe y'intare z'ingore za Kenya asobanura ko ntabwo babafite mu kino bagomba guhura na Misiri
It's just basketball you either win or you lose I mean it's just sports you either win or you lose so the best team the person who will play to the last whistle will win
Haragira ati basket ni umukino habaho gutsinda hakabaho gutsindwa ni sport nk'izindi nta kitasanzwe ubwo rero ukina neza ikipe iza kurusha indi mu kibuga kugeza ku munota wa nyuma ubwo nyine nitahukana insinzi reka rero dutegereze filimbi ya nyuma Uyu munsi kwa gatatu nabwo hateganyijwe imikino ibiri. Kweri saa 9 Kenya irahura na Misiri hanyuma isa 12 ikipe y'u Rwanda ikina na Sudan y'Epfo. Nyuma y'imikino harahitamenyekana uko amakipe ane akurikirana mbere yo guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo bundi kwa gatanu. Icyo gihe ikipe ya mbere izahura n'iya kane hanyuma ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu. Muri iyi mikino y'akarere ka gatanu k'imikino muri basketball ku makipe y'ibihugu y'abagore, ingamba zo kwirinda virusi ya corona zarakajijwe mu buryo budasanzwe nk'uko bisobanurwa n'abantu bo mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda. Aba
rino rushanwa baba bafite inshuro bagomba kwipimisha COVID mbere yuko bagera hano mu Rwanda mu gihe baba bari mu myitozo baba bagomba kwipimisha inshuro zigera ku 8 hanyuma bagera na hano mu Rwanda hari iminsi bagomba kuba mu kato barapimwe bagomba gupimwa bakamara iminsi 2 mu kato nabwo no hagati mu rushanwa nabwo barapimwa
umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma iteganyijwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru ikipe izaza kwisonga izabibonye itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket y'abagore rizabera yawunde muri Cameroon mu kwezi kwa 9 uyu mwaka rikazahuza amakipe 12 muri ayo makipe azitabira Afrobasket atandatu muri yo yamaze kumenyekana ariyo Cameroon izaba iri mu rugo Nigeria Senegal Cape Verde Mali na Mozambique yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Mwaramutse neza ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri leta zunze ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari wabazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikari ikaze mu kiganiro Americana Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka yabaharaniye kurandura ivangura moko muri leta zunze ubumwe za Amerika byaturutse kuri bisi mutegute ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu warutwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivangura moko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11 1956 ruvuga ko amategeko agenga ivangura moko muri BC anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika Rosa Parks yabaye ikitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery bus boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivangura moko muri rusange mu gihugu cyose iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi yarangiye mu kwa 12 1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivangura moko muri bisi mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga nyamara rero Rosa Parks siwe wa mbere warusuzuguye amategeko y'ivangura moko muri za bisi mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nkawe harimo uwitwa Jackie Robinson Ijwi rya Amerika Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942 icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya sous-lieutenant Ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya Texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma yabirabura rero nk'uko amategeko y'ivangura moko muri bisi yabiteganyaga Nshuti zacu banywanyi naha aya makuru n'ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya bihumurije mbashimiye cyane ko muri bamudatenguha mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
yeah. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.